Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edigwe mubasuza kandi mbaha ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Fideni Yongabo, nanje ndabaha ikaze mu biganiro byacu.
Yanyu n'ubuzima bw'inanga ndabwishimiye cyane, kuko nkurikije ubuzima twa turimo mu Rwanda nkareba n'ubw'inanga nge mbona yuko ari byiza cyane.
Uwo numwe mu basore b'abanyarwanda bimukiye mu gihugu cy'Uganda gushakisha uko babaho.
Abagwanyi barenga 30 b'umugwi Al-Shabab bishugiye inteko z'umuryango w'ibihugu bya Afrika n'inteko za leta ya Somalia zagira ibitero mu makambi abiri y'umugwi mu ntara ya Juba iri mu manuko bw'igihugu.
Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje ko kibabajwe n'impfu z'abasivili baguye mu gitero cyagabwe mu mujyi wa Mosul mu gihugu cya Iraq.
Sentare mu gihugu cy'u Burusiya yakiriye Alexei Navalny, umuyobozi w'abatavuga rumwe na leta, umunyororo wo gupfungwa iminsi 15.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo kuri uyu mugoroba reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Fidel,
urakoze Edi. Amakuru tubafitiye: abagwanyi barenga 30 b'umugwi Al-Shabab bishwe inteko z'umuryango w'ibihugu bya Afrika n'inteko za leta ya Somalia zagira ibitero ku makambi abiri y'uwo mugwi mu ntara ya Juba iri mu manuko bw'igihugu. Ibyo byatangajwe n'abategetsi ba leta ya Somalia hamwe n'abategetsi b'igihugu cya Kenya. Abategetsi bavuga kandi ko ibigwanisho vy'umugwi Al-Shabab navyo nyene vyasambuwe mu bitero vyabaye giturumbuka. Ibitero vyatanguye ku munsi wa gatandatu bibandanya gushika ku munsi w'Imana hafi yahitwa Badade. Abategetsi ba leta ya Somalia bavuga ko bishe abagwanyi b'umugwi Al-Shabab 33 basambura imodoka ziri ku bikoho birasa indege. Itangazo ritandukanye ry'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'igihugu cya Kenya ryatangaje ko abagwanyi b'umugwi Al-Shabab 31 bishwe mu bitero vyabaye mu ntara ya Juba. Iryo tangazo rivuga ko ibigwanisho bitari bike vyafashwe. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'igihugu cya Kenya, Joseph Owot, avuga ko ico gikorwa cabaye inyuma yo kw'inteko z'umuryango w'ibihugu vya Afrika n'inteko za Somalia zironse amakuru yizigiwe iperereza. Inyuma yuko abonanye mu ndwi heze na prezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed i Nairobi, prezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yatangaje ko inteko ziwe zizova muri Somalia igihe iterabwoba rizoba ryazimanganijwe. Tuve muri Afrika tuje mu mahanga, aho sentare y'igihugu cy'u Burusiya yaciriye Alexei Navalny, umuyobozi w'abatavuga rumwe na leta, umunyororo wo gupfungwa iminsi 15. Ivyo inyuma yuko we n'abantu amajana n'amajana bagiye mu myirekano yo kuyamiriza ruswa ikorwa na leta batawe mu mvuto. Navalny yajanywe muri sentare ku mugwa mukuru w'u Burusiya, Moscow, amasaha make imbere yuko abategetsi b'u Burusiya bavuga ko imyerekano yarayoboye ari agasomborotso bagiriza abayiteguye ko baha amafaranga abakiri bato kugira baje mu myerekano. Iyo sentare itangaje ko Navalny yagiwe n'ivyaha byo kudandaza ku mategeko y'igipolisi. Imbere yaho yari yahawe ihadabu y'amadolari 350 kubera yari yateguye imyerekano itarekuriwe n'amategeko. Navalny yamirije ivyatangajwe n'abategetsi ba leta y'Uburusiya byo kw'imyerekano yo ku munsi w'Imana itariciye mu mategeko. Umushingwa manza wiwe yatangaje ko bazokunguruza ku munyororo yaciriwe Uburusiya. Abarusiya ibihumbi n'ibihumbi agize imyerekano mu bisagara bitandukanye vy'Uburusiya ku munsi w'Imana. Iyo myerekano yari igenewe gushigikira kamo katewe na Navalny kasaba ko abategetsi b'Uburusiya bakurikiranwa n'amategeko. Ishirahamwe rikurikirana ikandamizwa kubera impamvu za politike mu Burusiya, OVD Info, ryamenyesheje ko ku kibanza caryo ca internet ko abantu barenga igihumbi bahagariswe mu myerekano yabereye mu gisagara ca Moscow honyene. Ico gitegiri yamara nticemejwe n'amakuru y'igenga. Igipolisi co mu gisagara ca Moscow catangaje ko cahagaritse abantu bagera ku 500 harimwo Navalny. Leta ya Amerika yiyamirije yivuye inyuma ifungwa ry'abari mu myerekano harimo Alexei Navalny. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu yasubiye kuvuga ku kamaro ku gukorana hagati y'igihugu ciwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugamba rwo kugwanya intagondwa z'abayisilamu mu karere ko mu buseruko bwo hagati. Netanyahu yashimikiye kandi ku gikorwa nkenerwa cyo gutuma Iran itazokwigira ikora ibigwanisho ruhonyanganda. Mu ijambo yashikije uno munsi kwa mbere akoresheje ubuhinga bwa satellite abari mu nama yama iba uko umwaka utashe y'ishyirahamwe APAC riharanira guteza imbere umubano hagati ya Israel na Amerika, Netanyahu yasavye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutsinda Leta ya Kiislamu no gukorana n'abayisilamu batari ntagondwa kugira Leta ya Kiislamu izimanganywe burundu. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko bategerezwa kubona kw'inteko za Leta ya Kiislamu zitsinzwe, avuga ko izo nteko zidashobora kwemererwa kujana makungu mu nzira y'umuzimiza. Yashimiye Perezida wa Amerika Donald Trump kuba ashigikiye Israel, avuga ko Israel toshobora kuba igihugu iri muri iki gihe yabitarishigikiwe bikomeye na Amerika. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mwandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Tugaruke mu karere ka Afrika mu gihugu cya Tanzania, aho Leta y'icyo gihugu yategetse irekugwa uno munsi kuwa mbere ryo mu bacuraranzi w'umuziki wa rap azwi ku izina rya Emmanuel Elibariki yari yapfunzwe kubera amajambo yo mu ndirimbo yavugwa ko atuka Leta. Leta ya Tanzania imenyesha ko Perezida John Magufuli akunda umuziki wiwe, yamara kwamuhanura gushira mu muziki wiwe amajambo avuga ku bantu bakoresha amayeri kugira ntibatange amatagisi hamwe n'abakoresha ibiyayura umutwe. Emmanuel Elibariki azwi ku izina rya Ney wa Mitego yahagaritswe ku munsi w'Imana bivuye ku ndirimbo yiwe yagirijwe ko itoka Perezida. Yamara uno munsi wa mbere igipolisi cyatangaje ko Elibariki yarekuwe bitegetswe na Leta. Umukuru w'igipolisi ku mugwa mukuru wa Tanzania Dar es Salaam Simon Siro yabwiye ikinyamakuru Mwananchi ko Elibariki yarekuwe atanze ingwate. Elibariki yarashimiye abantu bose bamushigikiye inyuma y'uko arekuwe. Elibariki azwi kubakoresha amajambo ya politike mu ndirimbo ziwe. Abane bagura Perezida Magufuli bavuga ko ariko arerekana ibimenyetso by'umutegetsi atwaza gahotora.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora no kudukurikira ku mbuga zacu nkoranyambaga za Facebook na Twitter mukoresheje ijambo VOA radio yacu. Amakuru yacu avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwategetse ko umunyarwandakazi Violette Uwamahoro ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza arekurwa by'agateganyo. Ni nyuma yuko umucamanza Yvette Uwantege asanze impamvu zatanzwe n'ubushinjacyaha busaba ko aguma muri gereza zidahagije, bityo ahita amurekura. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Sumutakaboyi uri i Kigali mu Rwanda niwe wateguye iyi nkuru.
Madamu Uwamahoro Violette umunyarwanda ufite n'ubwenegihugu bw'Ubwongereza yaregwaga ibyaha birimo icyo kumena ibanga rya Leta no gushaka kugira nawe ubutegetsi harimo Perezida wa Repubulika. Perezida w'iburanisha Madamu Uwantege Yvette yavuze ko umutangabuhamya umwe rukumbi w'ubushinjacyaha yagaragaje ukwivuguruza mu gihe cy'ibazwa. Umucamanza yavuze ko uyu mutangabuhamya ubwo yabazwaga mu bugenzacyaha yemeye ibyaha byose aregwa ndetse anashinja Uwamahoro, ageze mu bushinjacyaha arabihakana yongera kubyemerera imbere y'umucamanza. Umucamanza Uwantege avuga ko kuba umutangabuhamya yivuguruza ibyo avuga bidakwiye guhabwa agaciro, maze urukiko rutegeka ko Uwamahoro yahita arekurwa by'agateganyo. Ubushinjacyaha bwari bwasobanuye ko ibyaha baregwa bombi bahuriyeho byatangiye mu mwaka w'2015 Uwamahoro Violette ashishikariza shumbusho kuva muri Leta y'Abatutsi akaza kumushakira ubuzima mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubushinjacyaha bwavugaga ko Uwamahoro yasabaga shumbusho ko yazajya mu gihugu cya Uganda kwifatanya n'abandi basore bibumbiye mu ishyaka rya RNC rirwanya Leta y'u Rwanda. Gusa ibi byose Uwamahoro yarabihakanye. Umucamanza yashimangiye ko icyemezo cy'urukiko cyarushingiye gusa ku mutangabuhamya waranzwe no kwivuguruza kitashingiye ku by'uwunganira w'amahoro Maître Antoinette Mukamusoni yari yasabye, avuga ko umukiriya yarekurwa kuko atwite ndetse ko rutanashingiye ku amahoro afite ubwenegihugu bw'Ubwongereza. Urukiko ntacyo rwigeze rutegeka uwo amahoro azubahiriza nk'uko bijya byumvikana rimwe na rimwe ku muntu warekuwe by'agateganyo. Kuri Shumbusho mubyara w'amahoro banafunganywe, umucamanza yavuze ko kubashumbusha yaragiye yemera ibyaha imbere y'ubugenzacyaha ndetse n'imbere y'urukiko nta gahato yashyizweho. Ibi bigize impamvu zikomeye zituma ibyo akekwaho yaba yarabikoze, maze umucamanza yemeza ko Shumbusho yafungwa by'agateganyo iminsi 30 ko aramutse arekuwe ashobora gutoroka ubutabera. Uyu Shumbusho Jean Pierre asanzwe ari umupolisi ubarizwa mu ishami rya polisi ryihariye Interforce. Umucamanza yasomye umwanzuro abaregwa ndetse n'abunganizi babo nta n'umwe wari mu rukiko, ubushinjacyaha nibwo bwari buhagarariwe. Ijwi rya Amerika ryavuganye na Maître Mukamusoni Antoinette, umwunganizi wa Mahoro Violetti, avuga ko yishimiye cyane icyemezo cy'urukiko. Uyu munyamategeko yavuze ko urukiko rwarekuye umukiriya we by'agateganyo, ariko bidasobanuye ko yahita asubira mu Bwongereza watuye. Maître Mukamusoni yavuze ko bagiye gutegereza bakareba ko ubushinjacyaha butazajuririra iki cyemezo, ko kandi bagomba gutegereza iminsi 30 bakareba niba ubushinjacyaha buzarega mu mizi wa Mahoro. Uyu munyamategeko yavuze ko ubushinjacyaha buramutse butaregeye dosiye ye mu mizi byaba bisobanuye ko dosiye yashyinguwe, bivuze ko wa Mahoro atagikurikiranwa. Maître Mukamusoni avuga ko nyuma y'icyo gihe umukiriya washobora gufata icyemezo cyo guhita asubira aho atuye mu Bwongereza. Madamu wa Mahoro Violetti amaze ukwezi kurenga mu maboko ya polisi, yafashwe tariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze umunyamakuru wacu i Kigali mu Rwanda. Tunyaruke tujye mu Burundi, aho kuva kuri uyu wa mbere i Bujumbura hateraniye inama ihuza abayobozi b'imiryango ya Afurika y'Uburasirazuba n'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari. Mu biganirwaho muri iyo nama harimo umubano utari mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kimwe n'ibibazo muri Sudani y'Epfo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Roger Burikanez uri i Bujumbura niwe wateguye iyi nkuru.
Yugururira ibikorwa by'inama, umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama mpuzamakungu y'ibihugu by'ibiyaga binini CERGL mu Gifaransa yavuze ko yishimiye kubona iyi nama ibaye. Zakarimu Buri Mwita yibukije ko intumbero y'inama ari ukurabira hamwe uko ishyirahamwe ryose rikorishira mu ngiro ivyo rijejwe canke ryiyemeje na rigi ibihugu bitandatu kuri 12 bigize ishyirahamwe arongoye ari vyo mu muryango wa YAS. Muburi Mwita yabwiye amenyeshamakuru ko ataterambere rishoboka ata amahoro n'umutekano bihari, kandi ko n'amahoro n'umutekano bitoba hataterambere.
The ESCA is a regional economic community whose main work really is to foster economic integration.
Agira ati umuryango wa YAS ahanini uhagaze ku by'ubutunzi mu ntumbero yo guteza imbere ubutunzi mu karere no gutuma iryo terambere ryerekeye ubutunzi ryihuta. Nk'uko dukora kugira ngo mu karere injyane zihagarare, co kimwe n'ihungabana ry'umutekano, twizeye ko turi bugire ikintu duhurije ko burya ataterambere nta mahoro n'umutekano bishoboka, kandi ata mahoro n'umutekano ntushobora kuja mu iterambere. Ibi rero nivyo tugiye kwigira hamwe muri iyi minsi ibiri.
This next 2 days
muri yo minsi ibiri rero nibazo by'imigenderanire mibi hagati y'u Rwanda n'u Burundi ntibizohara.
We as ICGLR have given the EAC, have allowed the EAC to be in the lead in this.
Twebwe nka CRGL twaretse umuryango wa EAC ngo abari utunganya ibyerekeye ingorane z'u Burundi, ariko twashigikiye rwose ibikorwa biyobowe na Mukapa. Icyo dukeneye n'inzira imwe ari byo biganiro hagati y'abarundi. Ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi navyo byose biri muri iyi miryango yompa ibiri. Icyo mwamenya ni uko abatwara CRGL na EAC bariko bita ku rutare kugira ngo imigenderanire hagati y'ibyo bihugu inagurwa. Hari ibikorwa byinshi byo mu ibanga biriko birakorwa, kandi twizeye ko azoterwa intambwe iboneka vuba.
Work is being done behind the scenes and we are optimistic that there is going to be progress soon.
Ibishikizwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa CRGL birashimangirwa kandi na Liberant Mukeko, umunyamabanga mukuru wa EAC.
Ikindi cyo gikomeye ni uko muri iyi situation turimo mu Burundi havugwa byinshi cyane gose, hanyuma tukaba dufise CRGL ingahanya. Rero urumva ko kuri Afrika y'Ubuseruko ni byiza ko twegera abantu basanzwe bakorera ngahanya kugira batubwire neza uko ibintu byifashe ngahanya. Nababwiye yuko imiryango yacu ikora cyane gose, kandi yuko ibibazo biganirwa kuri nivo yo hejuru. Abakuru b'igihugu bo mu ishyirahamwe rya YAS baratubwiye yuko baganira n'abandi bakuru b'igihugu mu Burundi no mu Rwanda kandi bagerageza kubahanura kugira ibihugu bibiri bishobore kumvikana nko byari biri kuva kera.
Muri iyi nama kandi hazokwigirwa ingene hotorerwa umuti indyane n'intambara ziri mu gihugu cya Sudani y'Amajepfo gisanzwe kiri mu muryango wa CIRGL. N'abaserukira ibihugu 12 by'umuryango wa CIRGL Bujumbura bari batumiwe muri iyi nama, bamwe ntibayitavye kubera batari mu Burundi. Eroje Burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Imumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abanyarwanda batari bake bakomeje kwimukira mu gihugu cya Uganda. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko ahanini bakururwa no kuba muri icyo gihugu haboneka ubutaka bwo guhingamo mu buryo bworoshye. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yagiranye ikiganiro cyihariye n'abanyarwanda batuye muri district ya Mubende, aho ni mu gihugu cya Uganda.
Mu bice bya Cyankwanzi, Rubari na handi muri district ya Mubende mu gace ko hagati k'igihugu cya Uganda haragaragara abanyarwanda benshi. Uhageze utahamenyereye wumva baganira mu Kinyarwanda ushobora gutangira gukeka ko wageze ku bundi butaka bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika babwiye nibinjira muri ne hagira ico bafata ukibime. Ona babwiye utindi kurya na gahunga.
Uretse abo banyarwanda benshi usanga barimutse bagiye gutura, abandi barasuhutse n'abagiye gushaka amaramu ko bateganya kuzagaruka iwabo. Hiyongeraho n'abanyankore bakomoka mu kandi gace ka Uganda, bose bahuzwa n'ururimi rw'Ikinyarwanda. Abarangije gutura babwiye Ijwi rya Amerika ko kimwe mu byabakuriye mu gihugu gituranye cy'u Rwanda muri Uganda ari ubutaka bw'iyanga mu Rwanda. Uyu musore uri mu kigero cy'imyaka 29 yabwiye Ijwi rya Amerika ko atibuka igihe umuryango wabo wimukiye muri Uganda, ubu baratuye baratuje mu buzima yishimira.
Njye nyine ubuzima bw'inanga ndabwishimiye cyane, kuko nkurikije ubuzima twa turimo mu Rwanda nkareba n'ubw'inangaha njye mbona yuko ari byiza cyane. Mu Rwanda hari igihe ugerayo ukaba ufiteyo umurimo umwe, ariko inanga yo uhingiye amayika yawe atatu wifite abana bawe batanu, ubwo buri umukire mbese inanga n'ubu kwita umugaga byo bita umukire, buri umukire ukomeye cyane.
Ibyo ngibyo umbwira ngo waraje ngo mugura amasambu mu Rwanda, aho ntabwo washoboraga kuyagura?
Mu Rwanda kugura amasambu njye mbona ari ikintu kitoroshye cyane, kuko mu Rwanda udafitemo ikintu ukora kikwinjiriza njye mbona bidashoboka cyane.
Irubari muri district ya Mubende hatuye abanyarwanda batari bake, hafi aho hanacukurwa amabuye y'agaciro nka zahabu. Urahagera kubera bahakora ibikorwa by'ubucuruzi n'abahatuye, ukaba wakeka ko ari inkambi y'impunzi mu mahema yiganjemo y'ibara ry'ubururu. Amakuru bahaye Ijwi rya Amerika nuko hafi ya bose mu bahatuye nta myaka 20 irashira, gusa benshi mu bamaze gutura biragoye kugira icyo batangariza uwo bumva ko ari umuntu wese uturuka i Kigali ataje kubiyungaho mu buzima babayeho. Batubwiye ko biri mu cyo bise impamvu zabo bwite.
Inkorora radi Ijwi rya Amerika.
Sara we, vugana n'uyu, kuvuze Kigali reka mbenye.
Kubera iki?
Nore surabaze ibijyanye n'iki?
Ni ukuvuga ngo ubuzima bumeze bute?
Nawe twaguha ntago tukizera abantu bavuye i Kigali. Twebwe turi mu nzu.
Ni ukubera iki mutinya kuvuga?
Ni impamvu zacu bwite nta wundi. Impamvu tutavuga?
None si ugiye gupagasa? Wabona amahawe ugataha ukajya mu rugo? Ugahereza abana n'umugore ukagaruka pagasa? Ikindi wavuga ni iki?
Tugirana ikiganiro n'abanyarwanda bari i Rubari muri Uganda hari mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatatu. Hari umuryango w'abanyarwanda bane wari umaze icyumweru uvuye mu Rwanda. Mu masaha ya saa sita z'amanywa uyu mubyeyi twamusanze mu ihema bigaragara ko ari rishya. Iruhande y'iri hema yari arimo ategura amafunguro ya saa sita.
Baturutse mu karere ka Nyagatare.
Muri hano Uganda ubuzima bumeze bute?
Biragenda gake gakeya. Ntago buramera neza, ubuzima nibwo turacyashakisha. Tumaze icyumweru.
Nk'aho abantu mubashya muri kurya muto?
Umugabo akora ku munsi bakamuhemba nyine umutwaro akazana tugaha nuko tukarya.
Umutwaro uyu mubyeyi avuga ni ibihumbi 10 by'amashiringi ya Uganda, ni ukuvuga agera ku 2,500 mu mafaranga y'u Rwanda. Aha abanyarwanda baba muri Uganda ihame ry'imyemerere ishingiye ku idini ntibariteshutseho. Uyu wemeza ko yananiwe gukora ubucuruzi bwo mu kajagari i Kigali bufatwa nk'ubuzunguzayi, hari ku isaba atari na mugenzi we bavuye gusenga Rubari muri Uganda.
Mufite na pasteri?
Turamufite.
Ni urusengero rw'abanyarwanda bimeza bite?
Nta windurimo n'abanyarwanda bonyine.
Bose barimo
barimo.
Barimo nabo.
Barose z'abanyarwanda baje kera.
Abenshi ariko nabo barimo. abenshi
ubwo wibaza ko umunyarwanda afite visage ye yihariye uko wamureba kose ushobora kumukura mu bandi
iyo uhe n'umuntu bitumenya ko ari umunyarwanda
ubona turi muri kire gihugu ushobora kuza umuganda ukamuba wabashyiramo ukabagenda ukafata umuntu kandi mwagambana ugasanga abaye umunyarwanda
mugeranije n'uburyo wenda ubuzima bwari bumeze mu Rwanda hano ho
nzi ko umuntu abone itaka akahinga
ikibazo
cy'urwanda urakizi itaka ryarabuze nawe urakizi sibyo iyo ugeza nibone itaka ugakodesha ugahinga icyatugiye ni uguhinga sibyo nta kindi
ubuyobozi bw'ibanze muri aka gace nabwo buvuga ko icyo bukora ku banyarwanda bashya baba bakagezemo ari ukubaka ibyangombwa byabo bagafata imyirondoro nyuma y'igihe babona bafite imico myiza bagatura bagatunganirwa bwana asenga Stefan umuyobozi mu nzego z'ibanze niko yabwiye ijwi rya Amerika
imibereho yabo hari huzaga aje nko gupakaza yasanga ino imirima yaho kuko ihendutse wendi wanyu u Rwanda biteganyije akagura yaguze nabagumuturage mu bandi kuko Uganda ukuri kwireba yo ntabwo ivangura gacana moko abantu bayo ibafashe neza kubusara abantu b'Imana Museveni arabubahirizaga buri bantu bari munsi nabatwa bayobozi bo kubyarohera abantu mu mwaya tumubaje indangamuntu kwa indangamuntu yari nziza tukabona kandi n'imibereho yo gucaro ari mwiza adafite imibereho mibi tukoraganaga nawe nta kibazo
ufatiye ku mibereho abanyarwanda baba babayemo muri Uganda baba bahamaze igihe gito n'abaharambye batabura kwemeza ko ihabanye niyo mu Rwanda bifuza ko imigenderanire hagati y'u Rwanda na Uganda yaguma ari ntamakemwa iyi ngingo y'imigenderanire ku bihugu byombi bihana imbibe ifite igisobanuye kitari cya hafi aha mu mateka akabagira ubusa ijwi rya Amerika imubende muri Uganda
tuve mu gihugu cya Uganda tunyarukire nanone mu Burundi aho abayoboke 9 urunani amizero y'abarundi bayoboka Gatoro Rwasa bamaze gufatwa mu minsi 3 ishize muri komine Nyarusange aho ni mu ntara ya Gitega mu Burundi nyine uyoboye abayoboke ba Gatoro Rwasa ku rwego rw'intara ya Gitega abona ko ako ari agatotezo bakorerwa abashinzwe ubutegetsi muri komine ya Nyarusange bavuga ko abo bafashwe kumvuza amatohoza atari kumvuza politike ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Sabimana mu ntara ya Gitega
abo bayoboke ba Gatoro Rwasa 9 bafashwe harimo Mpera Basi Yohani w'imyaka 73 n'indongonzi y'urwego rw'amakomine 4 Nyarusange Gishubi Makebuko na Itaba yose yo mu ntara ya Gitega yindi ndongonzi mu bayoboke ba Rwasa yafashwe ni Simbajije Silveri arongoye abayoboke ba Rwasa muri komine ya Nyarusange n'umwigisha wo ku ishuri shingiro rya Nkondo muri komine Nyarusange Ferdinando Misigaro arongoye abayoboke ba Rwasa urwego rw'intara ya Gitega yabwiye ijwi rya Amerika uko abona ifatwa ryabo banywanyi ba Rwasa Ferdinando Misigaro
twebwe nk'indongozi y'umugambwe nta n'isigaro twabuye ataragatoteza nta n'isigaro twabuye kuturabuza nk'uko vyamye nico gituma rero tusaba yuko bareke tuburabuza bareke turarundi twese turarundi nk'abandi dukore igihugu nk'abandi tugiteze imbere mugabo nihabe nyagupfana nyagukira bitwaje ibinabiriya baje imbere butungane kuko twebwe nta nkozi iki bidushigikira twebwe ufashwe nibaje imbere butungane bakubaze badahengamye wera were hanyuma ma uri nkozi y'ikibi ufatwe uhanwe bikirije amategeko
Ferdinando Misigaro arasi cyasaba abajeje intwaro
babigira babibona kuko n'ukugira ngo badutoteze baturabuze nkuko banyu batubuza gukora bigumuko kandi atanu umuntu nta murundi numwe twebwe twononera twebwe abajeje intwaro twofata yuko batohengama ko tusanze tuzi yuko muvyo bajejwe ari gutwara ya bose mugabo mugi batanguye kugira ivyo cha tubona ko badatwara ya bose icyo tubasaba rero ni ntanya gupfa ntanya gukira abarundi bafate kumwe inkozi kibihanwe uwera yere umuntu ari ntungane aje mu bandi barundi atunganirizwe agira amateka abarundi barundi bose
naho kubayoboke ba Gatoro Rwasa Ferdinando Misigaragira ati
muri gino gihe kitoroshe twe dusaba abarundi bose cyane cyane abanyonyi bacu gutekereza batwagwe n'agashavu barondi barindire iyo bija tama tugume dusemerera mugabo nyifata ya mikuturanga yo kwitonda ubutungane igumi turanga njewe ndibaza yuko nta vuri dahita bibe ngombwa izo bazogira zose byose bizohera igihugu n'ici wacu tuzogikora kandi zokiba mu mahoro byanka byakunda
Ferdinando Nkurikiye musaniro wa komine Nyarusange aremeza ko hari abafashwe akamenyesha ko bafashe kumvuza amatoza y'urufugu witwa Bukobero Yakobo yishatiwe grenade muhiriwe ku mutumba wa Gasenyi komine ya Nyarusange hari mu ijoro rishiriwa 24 kuno kwezi kumuso wagata tuindu tukwa rai turangiji
mraza wa kutufise mwikomini na kutufisa mwihugu na wakwalu migambi itanduka hiko umunu ya agu anode ya agu ye mwikosa chande yike mwikosa wa kubuga yuko nguo munu nguwaru mwesu ne kuko umwesu nere numunu hawa andi ni huko umuprona changu mwesu ndefu dide changu hudu mwikambi uundi na waru undi gusa kandi munu huko umunu ya hako dikosa batachawashwa kuitwa za imigambi na matohoza amukorerako ntano kuvuga ngo kumenya ubwo ubwo ya ubwo kavamo cyangwa kumenya umugambo avamo uwo muntu wese yihetswe yuko yaba yakoze ari muri zo kodi z'ikibizi zagandaguye inzira karengane uwo muntu wese arafasha ajya mu bako akagirwa ko amatohoza
abamaze gufatwa muri iyo dosiye bose hamwe ni 12 muri abo icenda n'abayoboke ba gato gwasa bandi batatu bari mugambwe CNDD-FDD harimo imbonera kure izwi ku izina rya Kizimana Gerardo igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mingitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
mukanya turaba tugeze ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu umugoroba ariko mbere na mbere turabanza tubagezeho mukanya amakuru incamakiza makuru avugwa hirya no hino kwisa
incamake y'amakuru tubafitiye abarwanyi barenga 30 b'umugwi Al-Shabab bishwe igihe inteko z'umuryango w'ibihugu bya Afrika n'inteko za leta ya Somalia zagira ibitero ku makandi abiri y'uwo murwi mu ntara ya Juba iri mu manuko bw'igihugu byatangajwe n'abategetsi ba leta ya Somalia hamwe n'abategetsi b'igihugu cya Kenya abategetsi bavuga kandi ko ibirwanisho by'umugwi Al-Shabab navyo nyene byasambuwe mu bitero byabaye giturumbuka ibitero byatanguye ku munsi wa gatandatu bibandanya gushika ku munsi w'Imana hafi ya hitwa Badade twabwiye ko sentare y'igihugu cy'u Burusiya yaciriye Alexei Navalny umuyobozi w'abatavuga rumwe na leta umunyororo wo gufunga iminsi 15 ivyo inyuma yo kwawe n'abantu amajana n'amajana bagiye mu myerekano yo kuyamiriza ruswa ikogwa na leta batawe mu mvuto Navalny yajanywe muri sentare ku mugwa mukuru w'Uburusiya Moscou amasaha make imbere yuko abategetsi b'Uburusiya bavuze ko imyerekano yarayoboye aragasombarutso abagiriza abayiteguye ko baha amafaranga bakiri bato kugira baje mu myerekano iyo sentare yatangaje ko Navalny yagiwe n'ivyaha byo kudadaza ku mategeko y'igipolisi mbere yaho yari hawe ihadabu y'amadolari 350 kubera yari yateguye imyerekano itarekuriwe n'amategeko ku yindi nkuru umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yasubiye kuvuga ku kamaro ko gukorana hagati y'igihugu ciwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugamba rwo kurwanya intagondwa z'abayisilamu mu karere ko museruko bwo hagati Netanyahu yashimikiye kandi ku gikorwa nkenegwa cyo gutuma Iran itazokwigera ikora ibigwanisho ruhonyangana ijambo yashikije uno munsi kuwa mbere akoresheje ubuhinga bwa satellite abari mu nama y'amibuka umwaka utashe y'ishyirahamwe APAC riharanira guteza imbere umubano hagati ya Israel na Amerika Netanyahu yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutsinda Leta ya Kiislam no gukorana n'abayisilamu atari ntagondwa kugira Leta ya Kiislam izimanganywe burundu
Nshuti mwari muduteza amatwi aha niho amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tuyasoreje dushimire engineer Patrick wadufashije mu buhanga bw'ibyuma dushimire Fatuma Alemas Kalala wadufashije kwegeranya aya makuru dushimire n'abanyamakuru bacu hirya no hino batugejejeho amakuru muri studio ya gatane Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema
na Fidel Niyongabo mugire umugoroba mwiza mwese